Discos de América. Radio ya America hindi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mukunze kubyoko bikoresha kuri metero 19.22 mu Rwanda FM 104.3 ya radio ijwi ya America muri kumwe na Joshua ya mukamusi n'abagenzi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ikibazo cyo kubona amazi meza gihangayikishije abasanzwe bafite amikoro make.
Umwana agiye kubona amazi amara nk'amasaha abiri mu nzira atarayageza mu rugo, cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri, hari n'igihe bakererwa kubera kurwanira aho bayavoma mu bishanga.
Uyu ni umuturage utuye mu mujyi wa Kigali.
Mu mujyi wa Kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisaranganywa hagasiba iminsi, ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho, cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse.
Uyu we ni Bwana Merari Mpaganamaguru, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije. Mu Burundi kuri uyu wa kane hatangijwe ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi i Bujumbura. Mu Burundi kandi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere Rusange yatangaje ko hari abashinzwe umutekano mu mihanda 37 bahitanywe n'impanuka bagonzwe nkana. Izi vuba hamwe n'izitukora tuziyeri mu kanya mu buryo burambuye, ube hafi ya radiyo yayo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse kutabangamira umutekano mu karere, inyuma y'uko Perezida wa Amerika Joe Biden ashyize umukono ku masezerano yerekeye gufashanya mu by'umutekano na Israeli mu rugendo arimwo muri icyo gihugu. Fidel Niyongabo.
Perezida wa Iran Ibrahim Raisi avuga ko bazokwishura bikomeye ku ikosa iryo ari ryo ryose rizokoregwa mu karere icyo gihugu kirimwo. Mu vyo yatangarije kuri televiziyo, Perezida Raisi yamenyesheje ko Iran itazokwihanganira na gato uwariwe wese azorondera kugeramira umutekano mu karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel vyateye igikumu ku masezerano mashasha yo gukomeza urugamba rwavyo rwo kugwaniriza hamwe Iran. Perezida wa Amerika Joe Biden yemeye gukoresha ubushobozi bwose igihugu ciwe gifise kugira Iran ntironke ibigwanisho ruhonyanganda. Ayo masezerano yatewe ku igikumu n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Yair Lapid hamwe na Perezida Joe Biden wa Amerika yari mu rugendo muri Israel.
Abategetsi ba Ukraine bavuze ko Uburusiya bwagabye ibitero bya misile mu mujyi wa Tunisia uri hagati mu gihugu uyu munsi kwa kane, bigahitana abantu 20 kandi abandi 50 bagakomereka. Nanone Fidel Niyongabo.
Igipolisi mu gisagara cya Vinnytsia kivuga ko misile zitatu zasenye inyubako ya leta iri mu gice cyo hagati yacu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko mu bapfuye harimo umwana. Zelensky avuga ko abasirikare b'Uburusiya bariko bica abasivile n'abana ba Ukraine mu gukora ibitero vya misile mu bibanza birimo abasivile, amenyesha ko ari ibikorwa vy'iterabwoba. Uburusiya burahakana ko bukora ibitero mu bibanza birimo abasivile. Muri icyo gihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yatangaje ku munsi wa gatatu ko Uburusiya, Ukraine, Turikiya n'ishyirahamwe ONU vyumvikanye muri rusange ku vyerekeye gushorera mu mahanga amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete za Ukraine ziri mu bubiko kuva Uburusiya butanguye gukora ibitero muri icyo gihugu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Antonio Guterres yabwiye abamenyeshamakuru ko amasezerano yashyizweko ku munsi wa gatatu ari intambwe ikomeye cyane ku bijanye n'amasezerano adasiga inyuma ikibazo na kimwe. Amenyesha ko iyo yari inama ya mbere ko yamara intambwe zagezweko zitanga icyizere. Yizeye ko intambwe zizokurikira zizotuma bashika ku masezerano nyakuri.
Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA ejo kuwa gatatu cyemeje urukingo rwa COVID-19 rw'isosiyete y'Amerika Novavax ku bantu bakuru. Ibi bihaye Abanyamerika andi mahitamo ku rukingo rwa COVID-19. Stanley Eric wa Novavax yagize ati: "Bityo rero FDA yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha mu bihe byihutirwa urukingo rwacu n'uburenganzira bwo gutanga doze ebyiri bwa mbere ku bantu bakuru bose barengeje imyaka 18 y'amavuko. Mu byo twiteze mu biganiro na FDA ni uko nyuma tuzagura ibijyanye n'ikoreshwa ry'uru rukingo rukagera no kubangavu n'ingimbi, hakazaba harimo n'urukingo rwo gushimangira urwa mbere mu gihe bagisuzuma imibare bafite. Isosiyete Novavax ifite ubunararibonye mu bijyanye n'inkingo kurusha iza Pfizer n'iza Moderna zimaze igihe zikoreshwa mu kurinda Abanyamerika. Inzobere ziteze ko miliyoni z'abantu batari bikingiza bazabikora. Ikigo gishinzwe kurinda indwara no kuzikumira cya Amerika CDC kizagomba gutanga amabwiriza mu buryo urukingo rwa Novavax ruzakoreshwa mbere y'uko rutangira gutangwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugura doze miliyoni 3,200,000 z'urwo rukingo. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara mu buryo budasanzwe harabonana uyu munsi kuwa kane n'abamubanjirije Laurent Gbagbo na Henri Konan Bedie mu rwego rwo kunywanisha abaturage mbere y'amatora ateganijwe mu mwaka wa 2025. Inkuru nanone mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Itangazo rya leta ryamenyesheje ko guhura kwabo bategetsi byerekana kwiyemeza kwa Perezida Ouattara ku byerekeye amahoro. Iryo tangazo rivuga ko Henri Konan Bedie na Laurent Gbagbo bayoboye abatavuga rumwe na leta bategerezwa kwerekana ko bifuza gukorera amahoro. Abaserukira abo bategetsi babiri bemeje ko bitaba inama na Perezida Ouattara itegekanijwe mu masaha yo kumuhingamo y'uno munsi kuwa kane. Abo bategetsi batatu bayoboye Cote d'Ivoire mu bihe byaranzwe n'ibibazo bya politiki byo mu myaka y'1990. Henri Konan Bedie yari perezida kuva mu mwaka w'1993 gushika kugwe ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'1999. Laurent Gbagbo yabaye perezida kuva mu mwaka w'2000 gushika atsindwe mu matora na Ouattara mu mwaka w'2010. Yaranse kwemera ko yatsinzwe mu matora, mu byatumye haba ingwano yamaze igihe gito yahitanye abantu bagera ku 300,000 imbere y'uko abagwanya ubutegetsi bashigikiye Ouattara bafata igisagara cya Abidjan. Gbagbo yararungitswe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ILAE yagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'agahomerabunwa. Yarambitswe izera mu mwaka w'2019 akaba yagarutse muri Cote d'Ivoire mu mwaka uheze w'2021. Ikiringo cya Perezida Ouattara cy'imyaka 10 yamaze ku butegetsi cyaranzwe n'umutekano ugereranye. Yamara abantu batari bake barishwe mu gutana mu mitwe kwadutse imbere y'amatora yo mu mwaka w'2020 igihe yitoza mu kiringo kigira gatatu. Gbagbo na Bedie bavuze ko ivyo byari bikiye kubiri nibwirizwa shingiro.
Ukomeje kumva ijwi rya Amerika kugira ngo washinze serivisi mu Kirundi no mu Kinyarwanda mujye no kuri w'eshatu radio yacu vowa.com ukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri arobaze VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umuturage wa gatatu ufite ubwenegihugu bwa Amerika afungiye muri Ukraine n'abitandukanije na leta bashyigikiye Uburusiya. Abo mu muryango n'inshuti za Suwede Murekezi wahoze mu gisirikare cya Amerika ukomoka mu Rwanda bavuga ko yatawe muri yombi mu kwezi gushize mu mujyi wo ku cyambu wa Kherson mu majyepfo ya Ukraine kandi ko batewe impungenge n'ubuzima bwe. Temistokre Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Abo mu muryango wa Suwede Murekezi w'imyaka 35 bavuga ko yari amaze imyaka irenga ibiri aba mu mujyi wa Kherson aho yafatiwe. Inkuru y'ikinyamakuru The Guardian cyandikirwa mu Bwongereza ivuga ko nyuma y'ukwezi abo mu muryango baramuburiye irengero, umuvandimwe we Sere Murekezi yahamagawe nawe kuri telefone mu gitondo cy'itariki ya 7 y'uku kwezi, aho akaba yaramubwiye ko yafungiwe muri Donetsk, umujyi munini mu gice cy'abiyonkoye bashyigikiwe n'Uburusiya. Murekezi kandi yavuze ko afungiwe muri gereza imwe na Alexander Druk na Andy Tai Ngok-hyun, abanyamerika babiri b'abarwanyi bafashwe n'Uburusiya mu kwezi gushize. Icyakora bitandukanye n'ibivugwa kuri Alexander Druk na Andy Tai Ngok-hyun, inshuti n'abavandimwe ba Murekezi bavuga ko watigeze agira uruhare mu rugamba na rumwe muri Ukraine kandi yimukiye muri icyo gihugu mu myaka inishize akaza gutura muri Kherson mu 2020. Kuri telefone Murekezi yabwiye umuvandimwe we ko yabeshyewe kugira uruhare mu myigaragambyo y'abashyigikiye leta ya Ukraine, icyaha umuvandimwe we n'izindi nshuti ze za hafi ebyiri muri Kherson bahakana. Umuvandimwe we Sere Murekezi yagize ati barimo kumukoresha nk'igikoresho ku nyungu zabo za propaganda. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yabwiye The Guardian ko baza amakuru y'ifungwa rya Murekezi ariko yanga kugira icyo arenzaho ku mpamvu y'isi z'ubuzima bwite. Umuryango wa Murekezi wabwiye The Guardian kuvugana na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku kibazo cye buri munsi. Murekezi yavukiye mu Rwanda mu 1985 ariko aza guhungana n'umuryango we nyuma ya genocide mu 1994 batura muri leta ya Minnesota. Yatangiye gusura Ukraine ku mpamvu z'ubushabitsi mu mwaka w'2017 ndetse aza gutura yo mu buryo buhoraho mu 2020. Inshuti za Murekezi muri Kherson zabonye bwa mbere ibyibura rye ku itariki ya 8 y'ukwezi gushize ubwo zasangaga imodoka itagiparitse hafi y'inzu yabagamo. Vladimir, umwe mu nshuti za Murekezi bamenyanye akigera muri Kherson, yabwiye The Guardian ko Murekezi yababwiye ko agiye gukoresha imodoka ye atakundaga gutwara akajya ajya gushakisha igitoro lisansi. Vladimir wahunze Kherson yasabye ko irindi zina rye ritatangazwa kubw'umutekano w'umuryango we ukihatuye. Yavuze ko Murekezi yatwaraga imodoka yo mu bwoko bwa Dodge Challenger ifite plaque y'Inyamerika, bakaba bari baramuburiye ko kuyitwara byaba bibi. Ati birumvikana ko imodoka nk'iyo ihangwa amaso n'igipolisi cy'Uburusiya. Nyuma y'iminsi biraburiwe irengero, Leo Delang, umuhorandi w'inshuti ya Murekezi Ikezone, yavuze ko yamubonye muri video yakwirakwizwaga ku rubuga rwa Telegram rw'abiyonkoye. Iyo video yagaragazaga Murekezi mu isura ihangayitse cyane mu cyumba kijimye, barimo kumutegeka gusubiramo amagambo y'Ikirusiya ngo ikuzo ku ngabo z'Uburusiya. Delang wabwiye The Guardian ko yahoraga abona Murekezi buri cyumweru, yagize ati ndabizi neza ko atigeze asohoka ngo ajye kwigaragambya. Abashinjacyaha b'Uburusiya n'abiyonkoye bashyigikiye Uburusiya ntibagize icyo basubiza ku busabe bwa The Guardian bwo kugira icyo bavuga ku ifungwa rya Murekezi, nta n'icyo bararitangazaho mu ruhame. Kugeza ubu umubare w'abasivili b'Abanyamerika bafungiwe ku ruhande rwa Ukraine rwigaruriwe n'Uburusiya ntabwo uzwi. Mu kwezi kwa gatanu, Kirilo Alexandrov, umwenegihugu wa Amerika wabaga muri Kherson, yafungujwe n'umuryango Project Dynamo udaharanira inyungu ufite icyicaro muri leta ya Florida nyuma yo kumara amezi arenga abiri mu buroko. Icyo gihe uwo muryango watangaje ko urimo gukurikirana ibindi birego by'Abanyamerika bari mu maboko y'umwanzi. Bwana Brian Stan, wahoze mu ngabo za Amerika akaba ari no mu bashinze umuryango Project Dynamo, yavuze ko Murekezi Suede ari mu kaga gakomeye bitewe n'uko akarere k'iyise Repubulika y'abaturage ya Donetsk afungiwemo gateganya igihano cy'urupfu mu mategeko yako, kandi kakaba katubahiriza amahame mpuzamahanga. Ati ku byo numva icyaha cye rukumbi ni ukuba ari Umunyamerika. Druk na Hyun, Abanyamerika babiri bafunganywe na Murekezi, ntibaraburanishwa ngo bakatirwe. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko batazahabwa uburenganzira buteganyirizwa imfungwa z'intambara mu masezerano ya Geneva kuko bari abarwanyi b'abacancuro. Nta gihamya kigaragaza ko Murekezi yigeze arwana n'abasirikare b'Uburusiya, kandi ntibiboneka ko azaburanishwa nk'umucancuro. Icyakora umuryango we uhangayikishijwe n'uko Uburusiya buzagendera ku birego bihimbano bukamukatira gufungwa imyaka myinshi. Umuvandimwe we Sere Murekezi kandi yavuze ko afite impungenge ku ibara rye ry'uruhu naryo rishobora kumushyira mu kaga gakomeye. Mbere yo kwimukira muri Ukraine, Murekezi yamaze imyaka 8 mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere. Umuryango uvuga ko yavuye mu gisirikare mu 2017 atangira gushora imari mu bijyanye no kugura imigabane ndetse no mu ifaranga koranabuhanga ibizwi nka cryptocurrencies.
Kuri uyu wa kane hatangijwe ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi i Bujumbura mu Burundi. Iyo nama nkuru y'igihugu yatangaje ko igiye kwihutisha gufasha kunywanisha Abarundi mu butandukane bwabo bw'ubwoko n'amashyaka. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru.
Inama nkuru y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi irategekanijwe n'ibwirizo wa shingiro ryo mu mwaka w'2018 mu birori byo gutanguza ces bikogwa by'iyo nama. Warivye nkuru nziza ayirongoye yatangaje ko igikogwa gikuru ari ugutanga intererano n'uruhara rukomeye mu gutsimbataza ingendo y'ubumwe mu moko yabo n'imigambwe itandukanye. Yongera ko kw'ibyo bizotuma hadasubira kwaduka imvururu cane cane za politike no gucanamwo mu Barundi,
igatuma Abarundi babana mu mahoro n'umwumvikano maze bakavavanura na ya ngendo mbi yataye igihe yo gushaka gushikira ubutegetsi yitwaje igikenye no gukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'Abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no guhumiriza Abarundi kwitwararikana ntaryo imvugo idakomeretsa na cane cane mu banyapolitike.
abanye politike bahunze igihugu babona ko uwo mugwi wari waratevye kujaho kubera kubgabo ubumwe bw'abarundi bwatosekaye Jovine Mugwengezo kuburunani bw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha kuri mikro y'ijwi ry'America
ahubwo cari caratevye kubona ku gihugu ciwacu n'ingorane zigihanze na cyane cyane zifatiye ku bumwe buke ku bumwe buhobahoba hagati y'abarundi iyo abanyagihugu bacanishijwemo iyo bamwe bafashe inzira bagahunga abandi bakaguma mu gihugu ahubwo akaba ari bafatwa nk'abana b'igihugu ahumwe bwatosekaye
namwe mu mashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu yatangaje ko icyo gikorwa cyo kunywanisha abarundi cyihutirwa yibutse ndyaneza dutse mu mwaka w'2015 zigatuma gateka kazina muntu gahungabanywa Gerard Akizimana aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Foricon F kuri mikoro y'ijwi ry'America
kamuzi ko mu bihugu byaciye mu njyana zitandukanye bene imigwi iza gufasha gutorera amatati cyangwa gufasha abarundi abene igihugu kubana neza ari nacyo tumatwe tubwa duti turashigikiye ko ibaho kandi ikora
iyo nama nkuru y'igihugu yategerezwa kuba yaratanguye ibikorwa byayo nyezina kuva mu ntango z'umwaka w'2018 yamara siko vyagenze iyo nama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi ije sanga ku kivi umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever imigwi ibiri ihakwa gusa ikanakorera ku kibuga kimwe yamara Olivier Nkurunziza yamaze amakenga abibaza ko iyo migwi ibiri izo havigonganira kubikogwa
ari byo kunganira bya twese turanagisha abarundi ariko kandi mwomenya yuko umugufisa ikiringo cyo kugira amatohoza cyo kumenya ibyatuye mu gihugu maze ibyo batowe natwe tubikoreshe mu gukomeza mu gufasha abarundi bose kunywana
uwahawe kurongora uwo mugwi ni nawe asanzwe atwara umugambwe iprona ishami riri muri leta riturukamwo icegera cy'umukuru w'igihugu aha niho abanyepolitike batavuga rimwe na leta bafitiye amakenga kuyo nama y'igihugu izo avikorera mu kwaha ku butegetsi Jovine Mugwengezo
n'umugwi usaba ko umuntu abwira ubutegetsi ivyo budashaka kumva n'ukuraba rero ko Olivier atari muri abo bantu reta igira iti uyu ntazotugora ubu tuzomuha amategeko azokorera ku mategeko yacu
abantu indwi bagize inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi barahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'America
Kwa kabiri urukiko rwo mu Faransa rwakatiye Laurent Bukibaruta wahoze ari perefe wa Gikongoro igifungo cy'imyaka 20 ni nyuma yo kumuhamya ubufatanyacyaha ku byaha bya genocide yarakurikiranyweho ejo kwa gatatu ijwi rya Amerika ryavuganye n'abanyamategeko barimo uwunganira abakorewe ibyaha n'undi uburanira abantu mu gihugu cy'Ububiligi mugenzi wacu Timo Ishimwe amaze kuvugana na Madame Yolande Mukagasana uhagarariye fondasiyo yamwitiriwe ari mu Rwanda.
Ubuza kubara muhanye deja. Ubuza kubara muhanye agahamwe n'icya. Kuko bariko gihamwe n'igito dukurikije ibyo yakoze mu Gikongo. Igito ariko kirabituzuka. Kandi ndinze.
Uvuze ko igihano yahawe ari gito ariko wongeraho ko icyangombwa ari uko yahamwe n'icyaha. Ano rero umuntu yakwibaza niba muteganya kujuririra umwanzuro w'urukiko kugira ngo ahabwe igihano gihwanye n'icyaha yahamijwe.
Oya, ntabwo twebwe twabagaje ni ko igihano ari gito. Icyo twari dukeneye ntabwo ari uko igihano kiba kirekire cyangwa kigufi. Twari dukeneye ko ahamwe n'icyaha tumuhamye kandi tuzi ko yakoze. Kuba rero yahamijwe icyaha kuri twebwe ni cyo kirenze. Naho ubundi rwose twaranezerewe ntabwo twajuririra igihano.
Yego.
Kubwanjye Mafondasiyo n'itwaye ibintu by'igihugu n'icyo nagikora n'isaha rwose ko twari kwishimira ko kiba kirekire kurushaho
nka fondasiyo Yolande hari ikindi mwumva mwakongeraho kuko ejo ijwi rya Amerika ryari ryavuganye n'abanyamategeko batubwira uko bakiriye umwanzuro w'urukiko mwebwe ku giti cyanyu hari icyo mwumva mwakongeraho
twebwe icyo twakora kongera ho nuko biriya bintu ari byiza kuri twese kuko bigiye guca umuco tudahana ku bantu bahungiye hanze ibyaha bakoze ara bari munsi hose kandi nawe urabizi nubwo hari zamandagare zirenga igihumbi ariko imizigo y'umwanzi yuko na kasitiri babiri niyo mpamvu rero nka kiriya gihano abahungiye mu bufaransa bo bari bazi ko nta na rimwe ubutabera buzabageraho ariko butangiye kubageraho biriya bintu ni byiza kandi byizarinda abana b'abanyarwanda kongera kujya mu mutego bagushinzwemo urubyiruko ruzakora jenoside.
Yolande Mukaga sana uhagarariye Fondation Yolande, ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingorabahizi. Bamwe mu baturage bugarijwe n'icyo kibazo babwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo leta igerageza kugikemura, kuri bo ntagihinduka. Eric Bagira Ubusa afite inkuru irambuye.
Ubwo baheruka mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yahuje inzego zibanze kugera ku rwego rw'umujyi mu mpera z'ukwezi gushize, hari abahagarariye abaturage mu karere ka Gasabo bagaragaje ko bimwe muri ibyo bice byicyugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza. Bwana Samuel Nzamwita, umukuru w'umudugudu wa Byimana mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali, agaragaza ko iki kibazo gihangayikishije cyane mu tugari twa Nyakabungo, Buhiza n'ahandi. Kuri uyu mukuru w'umudugudu agasanga hari bisa n'ibidasanzwe mu mujyi wa Kigali.
Mu murenge wa Jari turacyafite ikibazo cy'amazi meza utugari tumwe na tumwe, kuko hari utugari dufite tudafite amazi na mba. Aho abaturage bakivoma ahantu utuzi tureka. Rero bajya kubona umuturage wa Kigali akijya gushaka utuzi twa leta ahantu ngo abari twavoma, hari utugari dufite cyane cyane tudafite ivomo na rimwe.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva icyafatwa nk'intabaza y'uyu mukuru w'umudugudu, twanyarukiye mu bice bivugwamo iki kibazo cy'abagihanganye no kubona amazi mu mujyi wa Kigali. Muri Jari hari aho bigoye ko watambuka nka metero 500 utarabona abantu bikoreye ibido z'amazi cyangwa se n'abandi bagenda banyuranyuranamo bagiye kuvoma, kandi bisaba gukora ingendo. Ubundi wagera ku mavomo ukasanga imirongo miremire y'abakeneye amazi. Uyu musaza wo muri Nyakabungo yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo cyo kutagira amazi kibabereye ingorabahizi.
Kibazo cy'amazi gikomeye ku rwego rukomeye hejuru hariya cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi biragoye kubona amazi. Turifuza yuko leta yadukorera ibishoboka bakaduha amazi hariya haruguru. Utumye nk'umwana agiye kuzana amazi amara nk'amasaha abiri mu nzira atarayageza mu rugo, cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri hari n'igihe bakererwa kubera kurwanira aho bayavoma mu bishanga.
Ibivugwa n'uyu musaza akabihurizaho n'uyu mugore ku ngingo yo kubura amazi mu mujyi wa Kigali.
Inaha nta mazi dufite, twavomaga mu rongozi tugize umugisha yangaya araza twebwe duturiye ahangaha, ariko ku karenge hose nta mazi ahari. Nk'abanyeshuri bajya kwiga n'urugero kuzajya kwiga ajya kwiga avuye kuvoma mu gitondo, numva byoroshye.
Agira icyo asubiza kuri iki kibazo Bwana Merari Mpabwa n'amaguru, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'umujyi n'imiturire, yemeza ko agereranije no mu myaka yashize ubu mu mujyi wa Kigali hari impinduka zigaragara mu kugira amazi. Bwana Mpabwa n'amaguru akavuga ko ibice bikigaragaramo icyuho bagiye kubyitaho.
Mu mujyi wa Kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisarangawa hagashira iminsi, ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse. Ibi rero nabyo kuri Jari specifically timu yacu yo muri infrastructure iraza kwasesinga irebe bitewe n'uko abaturage batuye baho, cyane cyane ko Jari ari igice kimwe mu bice dufite by'imisozi biraza gukurikiranwa.
Intego ya Leta y'u Rwanda muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi izarangira ibikorwa remezo byarakwiriye hirya no hino mu gihugu. Uku niko Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, aherutse gusubiza Ijwi rya Amerika.
Amazi azaba yageze ku baturage bose mu mwaka w'2024 ku buryo buri wese azajya avoma atarenze metero 500. Ibyo ni bizazamura noneho ibyishimo by'abaturage bo mu cyaro, kuko abaturage bo mu cyaro ikintu bakeneye cyane cyane ni imihanda ibafasha kujyana imyaka yabo ku isoko, ni imihanda ibafasha kujya guhaha, ariko cyane cyane amashanyarazi n'amazi barabishaka, ariko birateganyijwe basonje bahisha.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura mu Rwanda WASAC cyashyize ahabona mu mwaka ushize w'2021 igaragaza ko mu mujyi wa Kigali amazi meza ashobora kugera ku bawutuye ku kigero cya 87%. Ikigo WASAC kikavuga ko mu gihugu hose mu 2021 abagerwagaho n'amazi bari ku muza ndengo ya 76%. Ikigo WASAC kigasobanura ko mu mujyi wa Kigali hari abashoboraga kuvoma amazi mu ntera ya metero 200, naho mu byaro mu ntera ya metero atanu ibine nabyo bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ko bizaba bishoboka ijana kurindi mu mwaka w'2024 ehwagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere rusange y'Burundi yatangaje ko hari abari bashinzwe umutekano wo mu mihanda 37 bahitanywe n'impanuka zakozwe nkana. Ku rundi ruhande ariko hari ababwijwe rya Amerika ko n'abanyagihugu basanzwe babura ubuzima muri ubwo buryo. Inkuru ya Thierry Vendashimiye ikigali mu Rwanda.
Byashikirijwe abamenyeshamakuru Bujumbura n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye mu itangazo yasomye imbere y'abamenyeshamakuru. Nkurikiye yemeza ko inyamirama bizishika kuri 37 zishinzwe kurinda umutekano wo mu ibarabara hirya no hino mu gihugu zahuye n'impanuka zo kugongwa kuva uyu mwaka w'2022 utanguye.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano burababajwe cyane nuko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose. Inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo 2 zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka kandi harimwo n'izakomeretse cyane gose.
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi abandanya amenyesha muri iryo tangazo ko inyamiramabi zikwiteka n'icu bahiro mu mirimo yazo ya misi yose.
Abariko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye, bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha ufise izindi ntumbero uriko burakorerwa inyamiramabi. Ubushikiranganji bwagira bwibutse ko inyamiramabi ari abenegihugu, igihugu cahaye ibanga rihambaye ryo gukingira abantu n'ivyabo.
Kubijanye n'amasanganya abera mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura na cane cane, bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko hibonekeza amasanganya menshi nkayo, bamwe bakiruka uwagonzwe ntamenye n'uwabikoze.
Kube naho bibona urabisha amaso none kuko atacyo wovuga, ajya nta muntu abashaka kugonga umuntu n'ibigira nkana.
Je byageze kwishikira umuntu ari hagana n'amaguru menga ntacamaze mu bisanzwe menga ntacamaze ke bayeze kugonga rafwa passe bangwangoze kuma
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na bamwe mu baserukira amashirahamwe ajejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara hamwe no gushigikira abagize amasanganya yo mu ibarabara. Bavuga ko amasanganya aba ku bajeje umutekano ari kimwe n'ayaba ku banyagihugu basanzwe, bagasaba ko hoza harerekanwa ibitigiri by'abanyagihugu bahura n'ayo masanganya nk'uko byakozwe ku bajeje umutekano ndetse n'ababikoze bagafatwa bagahanwa. Jean Baptiste Arakaza arongoye ishirahamwe Piramide Burundi rijejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Yari amasanganya ashika nk'uko ashikira abandi banyagihugu kuko nta kutumvikana kuri hagati y'abagendesha imodoka n'abajejwe umutekano mu mabarabara byotuma bo bagonga ku bushake. Turasaba na twebwe kuba amaraporo agaragara ku byerekeye abanyagihugu baba bagonzwe mu mabarabara, baba abo bajejwe umutekano, baba n'abiyunguruza ndetse n'abahura n'amasanganya bari mu mamodoka.
Ikengruke Josias arongoye ishirahamwe gita agateka ka zina muntu Secour Burundi avuga ko uburenganzira bwa zina muntu mu Burundi ku mutekano wo mu ibarabara bukwiye kubahirizwa kuri bose.
Utumenga kugonga umupolisi ni icyaha gikomeye kurusha ko aho wogonga umunyagihugu asanzwe, ariko mu by'ukuri bose bateza kugira umutekano umwe mu ibarabara.
Mu biharuro byashyizwe hanze n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu bufatikanije n'ayandi mashirahamwe harimwo Croix Rouge Burundi, mu mwaka w'2020 hibonekeje impanuka zishika ku 447 zo mu ibarabara, naho mu gice cy'umwaka w'2020 ushiru 2021 zashitse ku 300,786. Nk'uko byerekanywe amasanganya menshi aturuka ku kwigenza nabi kw'abatwara imiduga, akaboregwe gukoresha telefoni ngendanwa bariko baranyonga imiduga, gutwara umuduga n'umuvuduko munini n'ibindi. Amashirahamwe atandukanye agasaba ko hotunganya inyigisho ziraba abantu bose ku bijanye no gukoresha hamwe no kugendera mu mabarabara. Thierry Vendashimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Nshuti, mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema Radio Ataha niwashyize hamwe amajwi. Njye mwumvaga kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese kuba mwabanye natwe, turabararikira kandi gukomeza gukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. ibintu bivuze.